Abikorinto ba mbere ikigabane cy'13. Naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko ntagira urukundo, noba ncitse umuringa uvuga cyangwa icuma kivuzwa higasamba. Kandi naho nogira ingabire kuvugishwa n'Imana, ntamenya amabanga yose n'ubwenge bwose. Kandi naho nogira ukwizera kose gashobora gukuraho imisozi, ariko ntagira urukundo, noba ndubusa. Kandi naho notanga ibyanjye byose ngo ngaburira boro. Kandi naho notanga umubiri wanjye ngo nturirwe, ariko ntagira urukundo, ntacyo vyomarira. Urukundo rurihangana, rugira neza. Urukundo ntirugira ishari. Urukundo ntirwihayagiza, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirurondera ibyarwo, ntirwiciraho, ntirwiyumvira ikibi ku bantu, ntirunezerwa ugabitanya kw'abandi, ariko runezeranwa n'ukuri. Rurenza ko muri byose, rwizera byose, rwizigira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntawo rushira. Ukuvugishwa n'Imana kuzokurwaho, ukuvuga izindi ndimi kuzogira iherezo, ubwenge buzokurwaho. Kuko tuza agace kandi tuvugishwa n'Imana agace, ariko aho igihinguye kizoshikira iby'agace bizokurwaho. Nkiri umwana mutoya navuga rwana, niyumvira rwana, nibwira rwana, maze gukura mva mu vy'ubwana. Kuko ubu turabira mu ciro rivyijiji, ariko ico gihe tuzoraba nk'abaraba nimbona nkubone. Ubu nza agace, ariko ico gihe nzomenya rwose nk'uko namenywe rwose. None rero hagumyeho kwizera n'ivyizigiro n'urukundo, ivyo uko ari bitatu, ariko ikibiruta n'urukundo.